bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya Bose. Ikazi mu makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikiriza na Jwe Diana Nininahazwe. Amakungu uno munsi yahimbaje umunsi wahariwe abagendana ubumuga. Bamwe muri bantu nikora b'abarundi bagendana ubumuga bakaba baranahunze bakomerewe na byinshi birimo n'ingaruka z'ikiza cha COVID ya 19.
Mu bisanzwe benshi ntibagira icyo bakora, benshi barikumira urumva naho bari bakora utuntu i Burundi, ubu nta kintu na kimwe bafite bakora, nta n'uvuga ati tubarondere.
Uyu ni Space Sunday Nininahazwe aserukira impunzi z'abarundi mu karere ka Bugesera kari mu buseruko bw'u Rwanda. Mu gihugu cy'u Rwanda nyene amashyirahamwe akorana n'abagendana ubumuga yemeza ko hakiriho kasorobo mu gutanga inyigisho ku bana bafise ubumuga batandukanye. Turabigaruka ko naho aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika havugwa dosiye y'umukobwa wa Perezida Donald Trump yagirizwa kuba yakoresheje nabi amafaranga y'imikwajya se wiwe mu 2017. Ibi byose turabigaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu. Amakuru yacu reka tuyahera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Ivanka Trump umukobwa akaba n'umuhanuzi wa Perezida Donald Trump yagirizwa gukoresha nabi amafaranga yaragenewe bimwe mu birori bijanye no kurahiza se wiwe nka Perezida wa Amerika. Umushingwamanza mukuru muri Leta ya DC ariwe Carl Racine yemeje ko Ivanka yatanguye guhatwa ibibazo bijanye n'ino dosiye kwa kabiri w'inondwi abanje kurahira no kwemeza ko amakuru yose aza gutanga ari ukuri. Uwo mushingwamanza tumwe mu turorero n'ivyagirije atanga harimo amahera yatanzwe byitwa ko ari ay'ibirori byakurikiye ukurahira kwa Trump mu 2017 ariko aja mu mufuko w'umuryango wiwe bwite. Nko ku mugoroba w'igenekerezo rya 20 kwezi kwa mbere mu 2017 Trump arahira. Carl Racine yemeza ko fakture yo kwivuna akanyota hagati y'abana bakuru batatu ba Perezida Trump yagagamishije. Kuri uyu mugoroba iyo fakture yo kwivuna sase hagati y'abo bana biwe batatu aribo Donald Junior, Ivanka Trump na Eric Trump kwabereye ku ihoteli ya Perezida Donald Trump i Washington DC irenga amadolari 300,000 nk'uko uwo mushingwamanza abandanya abisigura. Muri rusangi amafaranga ibiro vy'uwo mushingwamanza bishaka kugaruza vyemeza ko yakoreshejwe nabi no miliyoni w'amadolari. Umuvugizi mu biro vya Perezida Donald Trump abamenyesha makuru babajije ivyino dosiye yirinze kugira ico avuga mu gihe umurwi wateguye ivy'ibirori vyo kurahira kwa Trump wemanga ku ruhande rwayo ko amafaranga yose yakoreshejwe mu muco kandi atasesagura canke inyuruzwa ry'uruceri na rumwe ryabayeho muri iyo dosiye. Muri Turukiya naho Perezida w'ico gihugu Tayyip Erdogan afise imigambi yo kugendera igihugu bicuditse ca Azerbaijan inyuma y'agahengwe mu ntara ya Nagorno-Karabakh. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Azogendera ico gihugu hagati y'itariki 9 n'itariki 10 ezo ku kwezi kw'12. Iyo nkuru yatangajwe n'ibiro vyiwe uno munsi kuwa kane. Itegekanijwe ko abonana na mugenzi we Ilham Aliyev. Nibwo rugendo rwa mbere ruzoba rugizwe n'umutegetsi wo mu mahanga ku mugwa mukuru wa Azerbaijan Baku kuva amasezerano yo guhagarika ingwano hagati ya Armenia n'ico gihugu atewe kwigikumu mu kwezi guheze. Aya masezerano yaratumye ingwano ikomeye yamaze indwi zitandatu ihagarara. Armenia yemeye kuva mu bice bitari bike byarimwo amatati mu karere ka Nagorno-Karabakh. Turkiya iracuditse cyane na Azerbaijan kandi yarashigikiye cyane uburenganzira bw'ico gihugu kuri iyo ntara catakaje kubanya Armenia baciyongoye ko mu ngwano yabaye hagati y'umwaka w'1988 n'umwaka w'1994. Perezida Erdogan azokwitaba kandi defile y'igisirikare ca Azerbaijan izobera ku mugwa mukuru Baku ku munsi wa kane w'indwiza igihe ico gihugu kizohimbaza insinzi yacu.
Urubuga rwa Twitter rwashizeho ayandi mategeko ngenderwa ko kubayirukoresha kweru no munsi birabujijwe gucisha kuri urwo rubuga ikintu cyose cambura ubumuntu abandi bishingiye ku bwoko canke inkomoko. Inkuru tubaza mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Twitter yatangaje ko izagisiba ubutumwa ubwo ari bwo bwose bukomeretsa abayikoresha bazajya bayitungira gatoki kandi ko nayo ubwayo izajya ibyikurikiranira. Yongeye ko bibaye na ngombwa yafunga konti z'abatubahiriza amategeko yayo. Twitter iragira iti ubushakashatsi bwerekanye ko imvugo zambura abandi ubumuntu bwabo bishobora kwangiza isi tubamo. Niyo mpamvu dushaka gukora ibishoboka byose kugira ngo abantu bumve ko barengerwa. Amategeko mashya ya Twitter ariyongera ku yandi nayo agamije gukumira imvugo zikomeretsa. Mu kwezi kwa gatatu gushize yari yashyizeho abuza kwibasira abandi kubera imyaka y'amavuko yabo n'abagendana ubumuga cyangwa se izindi ndwara. Naho mu mwaka ushize w'ibihumbi 2019 Twitter yari yatangaje amategeko abuza abantu kwibasira abandi kubera idini ryabo cyangwa se indi myemerere yabo.
Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru yose bahejeje kudushikiriza agezwe hirya n'ino ku isi yose. Ndabibutsa ko mushobora kongera kwimva kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakungu yahimbaje umunsi wahariwe abagendana ubumuga mu gihugu cy'u Burundi. Abari muri uwo muce biteje imbere biciye mu myuga batabariza abagenzi babo basegerereza mu mabarabara atandukanye. Inkuru ijwi rya Amerika yateguye iciye ku bafunzi bayo mu Burundi turayisomerwa na mugenzi wacu Désiré Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Bamwe mu bagendana ubumuga butandukanye bamaze kwijukira imyuga bavuga ko babayeho kandi babeshejeho imiryango kubera imyuga itandukanye bakora. Bernadette Nzokira arongoye uruganda rwo kubarira impuzu no gukora ubundi bugenegene rukorera muri zone ya Rohero mu gisagara cha Bujumbura. Avuga ko we nabo bari kumwe bariko baratera intambwe naho hari intambamye zibabuza kuronka abagura ivyo bahingura mu ruganda.
Icyo novuga ko cagenze neza cambere nshima nuko tukiri kumwe. Ego mugabo ibibazo byo ntibyari bibuze kuko tumaze gutangura twarakoze. Mugabo gukora dukora dufise umuntu yitwa ko ari imbere yacu mugaharagera igihe atubwira ati ubu rero ndabarekuye nshaka ndabe muje muri autonomisation donc mwibe ko mugerageze gukora murondera uburyo bwa rero twagiye turahura n'izingorane zageze iraba mu gihugu. Urumva tugeze ahantu twokoze haciye haba vya 2015 ivyo rero byaradutumye tutakora neza kuko uruja n'uruza rw'abantu ntigwasubiye kumera neza kandi twebwe ibintu dukora kenshi ni ibintu bihurumbirwa n'abanyamahanga. Ego twari dufise na marche yo mu Butaliyani hariho ishirahamwe gitwaye komijya ridufashe mu mugongo naryo nyene ryabaye nk'iriturekuye kuko turacari ko turakora turacari ku rubuga. Haragiyemo n'iki kintu cha corona naco nyene caratumye haba ingorane nini nya cyane kuri ibi bikorwa dukora.
Abakora umwuga wo kubarira muri urwo ruganda rugira rukwiza imyaka 10 barashima ko batare mu ibarabara basegerereza nk'abandi bagendana ubumuga baza barabigize umwuga. Anne Marie Nduwimana agendana ubumuga nino mufakazi afise abana bane yibaza ingene ibintu babyifashiye mu muryango yatijukira umwuga. Uwo mukenyezi Nduwimana afatika ukuntu abayeho yemeza ko abagendana ubumuga bashoboye.
Abagendana ubumuga muri kino gihe tugezemo turashoboye, mbere turashoboye gusumbya n'abatabugendana ubumuga. Nkajewe ndiko ndaraba ibintu dukora ngaha, hari abantu batagendana ubumuga iyo bashitse ngaha banabitangarira. Hari igihe bihora bishika tukagenda nko mu exposition, ukazibona umuntu ariko araza kuraba bya bintu akabona ko bure nk'umuntu ahagaze kuri bekiye zibira ariko aramwereka ibyo bintu twakoze. Ukazabumva ariko arahubwira ngo n'ibyo bintu nimwe mwabikoze. Twege rero abantu bagendana ubumuga aho tugeze muri kino gihe turashoboye cyane, ahubwo hari hageze aho abantu batagendana ubumuga budufata mu mugongo bakadushigikira muri ibyo dushoboye kugira ngo dushobore gutera imbere gusumba uko turi uno munsi.
Abagendana ubumuga bari bakwiye kuva mu bibanza bitandukanye bicaramwo batega amaboko abarengana bagakora imyuga mito mito yobabeshaho. Nzokira Bernadette arongoye uruganda rwo kubarira rwitiriwe Umwizero aratera kamo abagendana ubumuga nkawe.
Kubona hariho abariko baradandaza ubu muri iyi minsi, hariho dukwe twinshi turimo abantu bamugaye usanga yicaye asutuntu imbere y'iwe ariko aradandaza. Bityo nta muntu n'umwe vyonanira. Muri uko gusaba urashobora kugira amahigu ukaronka amafaranga akwiriye ukavuga uti jengira ntangure ndandaza agasukari canke ivyamwa. Muri ico gihe nimba harya wicara uri kurasaba, umwe ashobora kuhicara wafuru taruri kubiyoba bikaranze kadandaza biraruta ko baguha kuko baguhaye ni ntica ntikitsi kandi nibintu bizokugumiza hajya ntuzigera uhapfa.
Ivyo biruko mu gihe leta y'u Burundi yateye igikumu ku masezerano n'amategeko agenga gateka k'abagendana ubumuga. Urunani rw'amashirahamwe y'abagendana ubumuga mu Burundi IPHB risaba ishyirwa mu ngiro ry'ayo mategeko. Adelaide Nyigina arongoye urwo runani akabona ko hakiri kumigwa kuri uwo muce w'abanyagihugu.
Abantu bagendana ubumuga muri rusangi n'abantu usanga bakomirwa mu kibano mu iterambere gasanga imigambi itandukanye iriko irategurwa iribagira abantu bagendana ubumuga narije yuko abantu bagendana ubumuga bakenerwa ibintu bitandukanye bivanye n'ubumuga baba bafise usanga iyo hategurwa imigambi bafata muri rusangi mugabo ntibamenye yuko hariho abantu bakenewe ibindi byongera ko mukoroherezwa kugira ngo baje ku rugero rumwe ku burenganzira baronka uburenganzira bumwe cyo kimwe n'abandi bene gihugu mu ncamake sinovuga ngo abantu bagendana ubumuga ngo byinshi byarakoze umuga bitari bika biramaze gukogwa kugira ngo umuntu agendana ubumuga ashobore gufatwa nk'umuntu kugira gaciro.
Mu ijambo leta yashikirije rijanye no guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga umushikiranganje ajejwe iby'agateka kazi na muntu ashikiriza ko hari intambwe mu bijanye n'agateka k'abagendana ubumuga umushikiranganje Mère de Sabushimike ariko akavuga ko impingi kinini ndende kugira abagendana ubumuga baronswe ibyo byose bakeneye
naho ariko harakogwa byinshi nko kugorora no kuronsa abagendana ubumuga ibikoresho byo kwiyunguruza gushigikira ibigo n'amashirahamwe z'abagendana ubumuga mu kubaronsa uburyo bujanye no gushira mu ngiro imigambi yo kwiteza imbere impinga iracari ndende uravye ingene abagendana ubumuga bangana hamwe n'ibyo bakeneye ufatiye kubumuga bw'umwe wese. Aha rero umwe wese mu bimuraba rusabwa gushira ingufu hamwe kugira ngo dushire mu ngiro ya politike n'indinganizo y'ibikorwa biciye ubwa mbere mu kwerekana urupapuro rw'inzira duhurijeko.
Icivugo cy'umunsi mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga uno mwaka mu Burundi kikaba ari dukure inzitizi zose zibuza abagendana ubumuga gushikira iterambere ridakumira kandi rirama.
Desire Hatungimana urakoze kudusomera iyo nkuru ijwi rya Amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo mu gihugu cy'u Burundi. Tukivuga ku byibazo byugarije abagendana ubumuga mu gihugu cy'u Rwanda, amashirahamwe akorana n'abagendana ubumuga yemeza ko hakiriho intambwe yo gutera mu gutanga inyigisho ku bana bafise ubumuga butandukanye. Inkuru ya mugenzi wacu Asunta Kaboyi ari Kigali mu Rwanda.
Imiryango inyuranye ihagarariye abafite ubumuga butandukanye bongeye kugaragaza ko bishimira intambwe bagenda batera, irimo ko hirya no hino mu gihugu hagiye hubakwa ibikorwa remezo bibafasha kugera hose mu gihugu, ariko bagihura n'ikibazo gikomeye mu myigire y'abana bafite ubumuga. Iyi miryango igaragaza ko henshi mu mashuri yo mu Rwanda hataragezwe imfashanyigisho zihariye kuri aba bana, ndetse ko no kubona abarimu bahuguriwe kwigisha abana bafite ubumuga bikiri imbogamizi. Mu kiganiro abagize iyi miryango bahaye itangazamakuru ku mugoroba kuri wa gatatu, buri muryango wagaragaje imbogamizi uhura nazo mu myigire y'abana bafite ubumuga. Samuel Munana uyoboye ishyirahamwe ry'abafite ubumuga bwo kutumva no kutabona yari mu ijwi ry'umusemuzi we agaruka ku ngorane abana bafite ubumuga bahura nazo.
Ugasanga abana mu ishuri umwarimu ubigisha nta rurimi rw'amarengazi, abana 90% bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bavukira mu miryango y'ababyeyi badafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Kandi babavyeyi ntabwo bazi ururimi rw'amarenga, ubwo si umwanya ziguruye ururimi. Abarimu bamukosora bakamuha zero kubera bitewe n'uburyo yanditse urwo rurimi, ugasanga abana bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga baratsindwa cyane. Hanyuma kubera za mpuhwe bakavuga ngo yoo
izi mbogamizi bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bafite bazihuriyeho n'abafite ubumuga bwo mu mutwe. Ntiziryayo Peter, umuyobozi w'ishuri rya Gatagara rimwe mu ryigisha abana bafite ubumuga bwo mu mutwe, wasobanura ko amashuri y'aba bana akiri make mu gihugu.
Ari kugeza uyu munsi amashuri aracyari make, n'amashuri niyo yaboneka abana bafite ubumuga bwo mu mutwe bafite ubushobozi buke bwo kwirwanaho ugereranyije n'abandi bantu bafite ubumuga. Uyu mwana ishuri ryamuse ribonetse rimwe mu karere rikaba riri mu murenge umwe, ni urugero w'akaba atuye mu wundi murenge ntabwo yabasha kugeza kuri rya shuri ngo nicyure.
Ibibazo byagaragajwe n'abahagarariye imiryango inyuranye yita ku bibazo by'abafite ubumuga byiyongeraho n'ibiterwa n'imiryango igiheza ababana cyane cyane abatabona. Bwana Mukeshimana Jean Marie Vianney akorera umuryango w'umwe nyarwanda bw'abatabona.
Dufite ikibazo cy'imyumvire twebwe y'imiryango nyarwanda, usanga ahantu umwana utabona ari uwe kugira ngo azajye ku ishuri baramureka, ko n'ubundi baravuga ngo bagiye kumuta amafaranga y'ubusa, ugasanga bigishije bene nyina we ntahagiye.
Nubwo biri uko ariko, leta yatangiye kwita kuri ibi byiciro ishyiraho gahunda zabo zihariye, ababyitabiriye mbere bakagira n'ababyeyi babibafashamo ubu bageze kuri. Urugero ni urwa Madamu Mukanziza Venancio ufite ubumuga bwo kutabona, afashijwe na leta n'ababyeyi be ubu yaraminuje.
Njye nyine nanjye kuko nagize ubumuga nari ndi muto imyaka 5-6, ariko nagize amahirwe mbona ngeze ku ishuri baranjyanye. Hanyuma rero mbasha gukurikira nyandiko ndi mutoya, mbasha kuyikomezanyamo n'amashuri yanjye yose. Urumva twarangizaga secondaire kubera ibyo bibazo byo by'imbogamizi batarabasha kumenya ko batabona biga mu makaminuza, bamwe bakicara nk'umwaka ugasangaje nk'indi promotion tukagwira gutyo. Rero bamwe bari kiye abandi bari butare. Njyewe masters nakoze ubundi kuko nize uburezi muri kiye yari special need education, nashaka kumejaringa mu bijyanye n'uburezi bwihariye. Rero njye natangiye masters uburezi bwihariye mu Rwanda butaraza, ubwo rero biba ngombwa ko njya kubyigira muri Kenya.
Nyuma ya kaminuza, Mukanziza ni umugore wubatse afite umugabo n'abana bane, kandi yemeza ko yiteje imbere n'ubwo abana n'ubumuga bwo kutabona.
Urabyuka ugategura abana, bamenya ngo iniforume zabo ziratunganye, zirasa neza, muri weekend barazitunganya, cyangwa nawe nimba nta n'umukozi ufite uzigufura. Dufite intoki, abafite umuga bwo kutabona nta kindi kibazo tuzigufura, tuzigukora buri kintu cyose ndayitera. Rero ugakora isuku, gukoropa turabizi, tukoropa neza cyane. Nyobe ko hari benshi batayifite iyo masters mfite, ni nk'umugisha Imana yampaye. N'ikindi cyose na ministre rega namuba nkuko abandi bamuba, nta gitangaza kiri muko bayobora nanjye nabikora. Nibyananira ntibe gutangaze ko hari umwana ushobora gushikisha igipesi nyina ntakimudodere, ariko njye ibyo ntago bishoboka, nakimudodera kandi akagenda.
Kugeza ubu leta yategetse abubaka korohereza abafite ubumuga bunyuranye kugira ngo babashe kugera mu nyubako zabo. Uburyo bwo korohereza abanyeshuri bafite ubumuga bwashyizweho nubwo butaragera mu mashuri yose yo mu Rwanda, ndetse abafite ubumuga barahagarariwe mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Mibare iherutse y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurisha mibare igaragaza ko kugeza umubare w'abantu bafite ubumuga bagera ku 145,000 na 256. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Uyu mwaka rero ihimbazwa ry'umunsi wahariwe abagendana ubumuga uhuriranye n'ikiza cy'umugero wa COVID-19, ibihe ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko bitorohereje abagendana ubumuga na cane cane abasanzwe ari bantu nikora nk'impunzi. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru yaganiriye n'impunzi z'abarundi zigendana ubumuga zahungiye mu gihugu cy'u Rwanda.
Twebwe abamugaye ntidushobora gutagwa nk'ibihunda, naho tumugaye ku mubiri mugabo mu mutwe.
Impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda mu bisagara bitandukanye, bafatiye indirimbo nka ngendegwako kuri bo kubera bagendana ubumuga barenga 200. Ku munsi mpuzamakungu bahariwe Space Ndayine nahaze abaserukira muri komite serukira impunzi z'abarundi mu karere ka Bugesera mu ntara y'Uburasirazuba, yiganiye Ijwi rya Amerika ingorane bahura nazo mu buzima bwabo bwa minsi yose.
Mu bisanzwe benshi ntibagira icyo bakora, benshi barikumira, urumva naho bari bakora utuntu i Burundi, ubu nta kintu na kimwe bafite bakora, nta n'uvuga ati tubarondere. Hariho nk'abashobora kuza bakavuga ati turondere abamama b'abapfakazi cyangwa abakobwa babyariye mu rugo, nta muntu ndabona avuga ati ni mwandike abantu bagendana ubumuga tubaha agafashanyo, tubakure mu nzu, tubahe icyo bakora, kuko nta kintu na kimwe badashoboye. Hariho imyuga myinshi boshobora, hariho n'ababarize barashobora kwigisha, n'abatabagiye mu ishuri hariho imyuga barashobora gusudira, kubarira, barose nk'ubaha mu mashini canke ibyo bindi byose nta kintu n'ikimo batashoboye.
Adelphine Konji umufasoni yahungiye mu kare ka Huye mu ntara y'Amajepfo numwe mu batahuye ko bafise byinshi bashoboye naho bitamworohera kubera afise icuma mu kuguru kimufasha gutambuka buke buke akagendera no kuri bekiye aragerageza gukora umwuga wo gushona impuzu.
Ni byoroshye cyane kubera nyine ukuntu eta dufise no kwicara umwanya umva position tuba turimo nitworohera gose birashika mbo tukifuza gukora dufate gukora nka byinshi mbwaho kubera iyo eta haragera ahantu umuntu kumvuri kurababara ububabare bwinshi ntucukora cyane wakora ugakora dukeya ntukore nk'uko wari ubyifuza.
Na mugenzi we Albert yaratahuye iryo banga adandariza impuzu mu isoko riri mu Irango aho nyene mu karere ka Huye.
Ikigorana cyane no mutahe kubera nta mahera dufise gucuruza umuntu aba yicaye kubera impuzu ntizigomba kugumuterura nk'imizigo bushye buke nyene arasiyo ariko nk'ubu kubera igihe cyo cy'abanyeshuri batangura nyene umuntu yagize imana aronka kabonga akagurira abana ugacanye ariko biragerageza bisumba kuguma umuntu yicaye ntushobora kujya aho ngo uvuge ngo ufise ubumuga reka ngume nicaye aho ngaho ka ufise umugore ufise abana usumira.
Mu guhimbaza umunsi wahariwe abagendana ubumuga uyu mwaka itariki zitatu kwezi kwa 12 ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yafatiye ku kivugo kivuga kiti twubaka ubuzima bw'inyuma y'ikiza cy'umugera wa corona atanu mwakumiriwe. Kubwa Antonio Guterres umunyamabanga mukuru wa ONU umwaka w'ibihumbi 2020 niworoheye abagendana ubumuga kubera ico kiza ca COVID-19. Abagendana ubumuga mu karere ka Bugesera bemeza ko ico kiringo ca COVID-19 kitababereye ciza.
Ujanye n'abantu batagendana ubumuga mu kazi urumva nabo ko batotora ugendana ubumuga. Kubagendana ubumuga nta muntu yigeze avuga ati abantu bagendana ubumuga tubaha akantu bakore canke tubahe ico bojya ari udufaranga dukenya muri COVID. Ego cyane cyane dukoze ko abo bantu bagendana ubumuga hariho abana benshi batiga n'ababyeyi babo barabanyegeza n'abo bandi bafite ubwo bumuga bwo mu mutwe bakabajyana mu masantre d'handicap basi.
Patrick Muhizi agendana ubumuga bwo ku kuguru ahanura bagenzi we kugerageza kwibeshaho no mu bihe bitoroshe.
Tuba twahunganye n'imiryango kandi imiryango haba harimo abana bakeneye kwiga bakeneye kufungura ko ivyo nkenera ubuzima busanzwe ivyo n'umuntu akomeye akenera. Jewe nari umu engineer electromecanicien narakora ibintu bya electricite bisaba ko nurira hejuru ku mapoto kugira nte nk'ubwo simba nk'ibushoboye simba nk'ibusaba.
Utembereye hirya no hino mu Rwanda uhasanga abagendana ubumuga basabiriza mu mabarabara canke mu bindi bibanza bihurirwamo n'abantu benshi. Abo Barundi baragaya iyo ngeso
taje ubumuga no mu mutwe ufise umutwe akomeye naho ingingo n'ibintu bisanzwe bashobora no kugendera mu kagare cyangwa kuri beki ariko ugakora ukaraba nawe ingene ko wakwiteza imbere.
Nubagira inama y'uko bo kwikuramo ibyo bintu byo gusabiriza kuko ntaho bishikana umuntu kandi urumva ni kwisuzuguza byiza n'uko yo kwicara akaraba icyo yoshobora gukora akagikora.
Nubahanura ko ahubwo bokora amaboko mu mpuzu bagakora.
Ishyirahamwe mpuzamakungu hase yagita impunzi rivuga ko rigerageza kwitaho abo bagendana ubumuga mu gihe abantu bose basabwa kuguma mu ngo zabo mu kwirinda ikiza cy'umugera wa corona lockdown mu Cyongereza kuva mu kwezi kwa gatatu n'umwaka. Iryo shyirahamwe ryemeza ko ryahaye imfashanyo y'uburyo canke y'ibiribwa abatari bake mu mpunzi zigendana ubumuga. Aba bobo bavuga ko bidakwiye ahubwo ko bakwiye gufashwa mu migambi y'iterambere. Pierre Claveny Nkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya. Inkingo za mbere z'indwara ya COVID-19 zishobora gutangura gutangwa ku bantu bazikeneye kurusha abandi guhera mu ndwiza nk'uko byemezwa n'abahinga mu bihugu by'Ubwongereza no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abambere bashobora kuzihabwa barimwo abakozi bo kwa muganga ndetse n'abandi bari mu zabukuru n'abasanganywe indwara zandukira. Nubwo amakuru izo nshancu atanga icizere, hari abavuga ko zishobora kuzogera mu bihugu bikenye zitevye ivyo nibindi mugenzi wacu Edi Rwema yabiganiriye ko n'abahinga barimo muganga Vedaste Ndahindwa akora mu gisata kijeje kurwanya ibiza mu ishami rya ONU gita magara y'abantu ku isi mu gihugu cy'u Rwanda na muganga Emmanuel Mwiseneza ari mu gihugu cy'u Faransa. Muganga Ndahindwa yatanguye amubwira uko bakiriye amakuru y'uko izo nkingo zabonetse.
Ayo makuru yabaye makuru meza cyane ku bwacu, kuko abantu benshi bazi ko kandi bumvaga ko urukingo ari cyo gisubizo kirambye cyo kuba twarandura iyi COVID-19. Igihe cyose haba hataraba urukingo cyangwa umuti ukora neza, ntabwo dukeka ko tuzaranduka vuba. Rero kuba harabaye ko by'ubushakashatsi bemeza ko yabonye urukingo kandi rufite ubushobozi buhagije, ni ikintu abantu bose bakiriye neza, haba mu gihugu cyacu haba no mu bindi bihugu, ngira ngo bavuga bati wenda twabona iki cyago tugicika. Gusa haracyarimo intambwe zigomba gukurikizwa, nk'uko ikigo kimaze kuvuga ko gifite urukingo, haba abandi bantu babyemeza. Icyo kigo wenda cyo muri Amerika cya FDA kibigiramo uruhare, hari umuryango w'abibumbye ishami ry'ubuzima ku isi naryo rizabisuzuma, bazana abahanga bakabireba. Iyo rero ubwo bushobozi bw'urukingo cyangwa bw'umuti bimaze kugaragazwa, noneho ryemererwa kuba bakora inkingo nyinshi cyangwa imiti myinshi kugira ngo bayitange mu bihugu byose mu isi. Rero icyo twiteguye ni uko isi yose yagira amahirwe angana kugurukingo.
Kuri icyo kijyanye n'uko isi yose yagira amahirwe angana, hari bamwe mu bashakashatsi barimo abo muri kaminuza ya Duke hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bamaze kugaragaza ko ibihugu bikize cyane, aha navuga nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ubwongereza, Ubudage, bo bamaze gutanga amafaranga kuri ayo masosiyete ku buryo aribo ba mbere bazabanza kubona izo nkingo mbere yuko zigera ku bandi. Ndetse bamwe bakaba bagaragaza impungenge z'uko nta gikozwe kugira ngo izo nkingo zisaranganywe nk'uko wabyifuzaga, zishobora kuzagera mu bihugu bikennye nibura mu myaka y'ibihumbi 2024. Niki gikwiye gukorwa kugira ngo abaturage bo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere cyangwa se bikennye nabo bagira amahirwe yo kubona izo nkingo zigisohoka?
Ibyo ni ibintu wenda harabayitekerejeho kera cyane, kuva tutaramenya ko urukingo ruzanaboneka hari cyakozwe. Umuryango w'abibumbye ishami ry'ubuzima ku isi bifatanyije n'ibindi bigo byitwa Gavi kizobereye mu gutanga inkingo n'inkingo nyinshi, Komisiyo y'Ubumwe bw'Iburayi n'igihugu cy'u Bufaransa. Hari umushinga batangije cyangwa gahunda yatangijwe yari yariswe Act Accelerator, ni ukuvuga ngo ni Access to COVID-19 Tools, bivuze ngo ni gute abantu bose cyangwa ibihugu byose byagira amahirwe yo kubona ibyibanze byo kurwanya koronavirusi. Muri ibyo tuvuga by'ibanze, hari harimo ibijyanye no gupima, ibijyanye n'imiti iramutse ibonetse cyangwa ibijyanye n'inkingo. Iyo rero porogaramu y'inkingo yiswe COVAX ari nayo porogaramu yashyizweho kugira ngo ibihugu byose bibe byabona amahirwe angana yo kugera kuri urwo rukingo.
Muganga Mwiseneza, wowe urabivugaho iki?
Sosiyete ya mbere yatangaje ko yabonye urukingo ni Pfizer ikorana y'Abanyamerika, Iran ikaba ikorana na Biotech yo mu Budage. Yavuze ko yabonye urukingo nyine rwagaragaje ko rukora kuri 99%. Nyuma ya Pfizer, Moderna nayo yatangaje ko yabonye urukingo rukora, ndetse n'indi sosiyete yitwa n'indi laboratwari yitwa AstraZeneca nayo ivuga ko yabonye urukingo rukora nabyo kuri 70%. Ubwo rero icyizere kirahari, ayo masosiyete atatu yamaze gutangaza ko yabonye urukingo, ariko tubutse ko hari izindi laboratwari nyinshi zifite inkingo nazo ziri kugerageza. Mu minsi mike bashobora kutubwira izindi laboratwari nka za Sanofi ari gukora, Sanofi na Jeska ari gukora, yitwa Kirvake nayo iri gukora. Institut Pasteur nayo iri gukora donko inkingo n'abashinwa aba Rusiya bose bafite amarwaratwari ari gukora ariko izo eshatu tumaze kuvuga haruguru nzo zimaze kubona imibare yemeza ko inkingo zabo zishobora kuba zabefikasi zagira zakora ku buryo zahagurusha bwo kujya gutya ku isoko.
Akanunga duce dusozera makuru twa twafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhare bose ngo ategurwe yongera abashikire kuri mikoro mari kumwe na Jean Diane ni nahazwe kizina rya bagenzi bacu bose tubike abantu tubifuriza kwandanya mururanirwa mu byo muri mu